İri n'ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rirabandanya ibiganiro ribashikiriza vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda I Washington DC. Mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu mugoroba ku munsi wa kabiri itariki 5 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2016 muri kumwe na Fidel Niyongabo
na Oriane Tangishaka nanje ndabaramukije ndabahe kaze mu biganiro vyacu ubu ni Samuel Gice I Kigali mu Rwanda ni Bujumbura mu Burundi tubahaye kaze.
Wala ni kauli yao wenyewe kwamba wanaomba haya mazungumzo yaahirishwe mpaka baada ya tarehe 15. Hawakusema hawataki kuzungumza. Ila kabla mazungumzo yajaanza utakuwa pawe na majadiliano kubaliane vizuri.
Uyo ni Augustin Mahiga umushikiranganje w'igihugu cha Tanzania ajejwe imigenderanire n'amakungu avuga ku biganiro bihuza abarundi. Vigijwe nyuma ku yindi sango itaramenyekana muri aka kanya. Iyi nkuru cyo kimwe n'ayandi makuru avuga ku gitero cagizwe ku ikambi y'igisirikare mu gihugu cy'Ubuhindi hamwe n'umwaka urangiye igitero cy'itagondwa z'abayisilamu kigizwe ku kinyamakuru Charlie Hebdo kibaye mu gihugu cy'Ubufaransa. Turazigaruka ko mu kanya. Duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi. Umushikiranganje ajeje kwivuna amaso w'igihugu cy'Ubuhindi yatangaje uno musi kuwa kabiri ko abagwanyi batandatu bishwe inyuma y'igitero mu kibanza cya gisirikare mu buraruko bw'igihugu kw'igikorwa kimaze iminsi itari mike cyo gutuza abagwanyi muri ico kibanza kibandanye. Abantu bitwaje ibigwanisho batanguye igitero mu kibanza cya gisirikare mu gisagara cya Patankot hafi y'urubibe n'igihugu cya Pakistani ku munsi wa gatandatu igitero kimaze guhitana inteko zijejwe umutekano indwi. Abategetsi b'igihugu cy'Ubuhindi bavuga ko bazobandanya ibikorwa bya gisirikare muri ako karere gushika babone ko atabagwanyi bakihabazwa. Urunani rw'imigwi y'abagwanyi itari mike United Jihad Council ikorera mu ntara ya Kashmir ku ruhande rw'igihugu cya Pakistani yari itiriye ico gitero. Iyo mirwi iriko irondera kurangiza intwaro y'igihugu cy'Ubuhindi mu ntara ya Kashmir yamenyesheje ko izogira ibitero mu bibanza byose bya gisirikare by'igihugu cy'Ubuhindi. Ku Buhindi bwategerezwa kurekurira abanyakashmir gufata ingingo ku vyerekeye kazoza kabo ka politiki. Amakuru mu gihugu cy'Ubuhindi amenyesha ko umugwi Jaish e Mohammad ukorera mu gihugu cha Pakistani ari wo wagize ico gitero. Prezida w'igihugu cy'Ubufaransa François Hollande yatanguje uno musi kuwa kabiri indwi yo kwibuka ibitero vy'intagondwa z'abayisilamu mu gisagara cha Paris vyatanguranye n'igitero cagizwe ku kinyamakuru gisohoka uko indwi itashe Charlie Hebdo no ku gipolisi haraheze umwaka igitero cahitanye ubuzima bw'abantu 17. Ibitero vyo kwitariki indwi z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'2015 vyabaye intango y'ibitero bitari bike vy'intagondwa z'abayisilamu mu gihugu cy'Ubufaransa birimo ibitero vyagizwe ku itariki 13 z'ukwezi kw'11 mu gisagara cha Paris vyahitanye abantu 130. Imiryango y'abahitanywe n'ivyo bitero bifatanije na Perezida w'Ubufaransa François Hollande n'abandi bategetsi mu kwibuka igitero cagizwe ku cicaro c'ikinyamakuru Charlie Hebdo. Perezida Hollande mu nyuma yaho yibutse abantu bane bishwe mu kibanza gikomeye c'abayahudi abantu baguriramwe ibintu. Yabonanye mu kanya gatoyi na bamwe mu barokotse ico gitero.
Ahandi naho umugwi w'abanyagihugu bitwaje ibigwanisho bafashe inyubakwa ya leta ibikwamwe ibikoko n'ibindi muri leta ya Oregon muri leta zunze ubumwe za Amerika kuva ku munsi wa gatandatu utangaza ko witeguriye kuguma muri iyo nyubakwa. Umukuru w'uyo mugwi usaba irekugwa ry'aborozi babiri bongerejwe ibihano mu munyororo kubera baturiye amashamba amwamwe ya leta. Umukuru w'uyo mugwi yongera agasaba ko aborozi basubizwa amatongo batwawe na leta. Dwight Hammond n'umuhungu wiwe bapfunzwe kubera amatongo ya leta baturiye baremera ko aribo bayaturiye mu gihe bariko baraturira amatongo yabo bagerageza kwirukana ibikoko bimwe byari muri amatongo yabo muri umuriro ucuterugana mu matongo ya leta. Umucamanza yari yasavye ko basubira mu munyororo nyuma yaho bari bamazeyo amezi atari make akavuga ko umwanya bamaze bafunzwe utari ukwiye. Umucamanza yasavye ko bongera gupfungwa iyindi myaka 4. Dwight avuga ati ntivyumvikana uko noja mu munyororo imyaka 5 naturiye amahektare 51 n'ibice 4 gusa.
Radio de America Washington DC tubaranya kwashikiriza makuru avugwa hijyano hino ku isi. Igisirikare cy'igihugu cya Israel cyatangaje ko umunya Palestina yasogose n'imbuga itumusirikare w'igihugu cya Israel no Moscow wa kabiri mu ntara ya Cisjordania imbere yuko araswa n'inteko za Israel. Icyo gitero cyabereye mu karere ka Gush Etzion ni bumwe mu bwicanyi busa n'ububi iminsi yose bwahitanye abanya Israel barenga 20 mu kiringo cy'amezi atatarangiye. Muri icyo gihe nyene abanya Palestina barenga 130 barishwe bagirizwa kuba bagize ibitero ku basivile n'abasirikare ba Israel bakoresheje imbogita, inkoho cyangwa imodoka. Ubwo bwicanyi bubonwa ko bufatiye ku ishavu ry'abanya Palestina kubera Israel yigaruriye intara zabo kandi yubaka ibibanza bijejwe kugeregwamo n'abayahudi ku butaka bw'abanya Palestina bashaka ko buzoba igihugu cyabo muri kazoza, hamwe n'urukurukuru ku migambi y'igihugu cya Israel yo kwigarurira ikibanza gihezagiye cyo mu buseruko bw'igisagara cya Yeruzalemu kizwi ku izina ry'umusigiti wa Al-Aqsa ku Islam na Temple Mount ku Yahudi. Abategetsi mu ntara ya Florida mu bumanuko bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahagaritse Michael Scott Wolf yagirizwa ko yamenaguye amadirisha, amatara n'amakamera y'umusigiti akoresheje umupanga, yongera asiga ibice by'ingurube imbere y'uwo musigiti. Michael Scott Wolf afise imyaka 35 muri iki gihe yahagaritswe ejo kuwa mbere mu gisagara cha Titusville mu ntara ya Florida. Ivyuko azo kwagirizwa icaha gifatiye kugwanko ntibitomoye. Abategetsi mu ntara ya Florida bavuga ko Michael Scott Wolf yatangaje ku mugoroba ku itariki imwe y'ukwezi kwa mbere mu uyu mwaka w'2016 ko Wolf yinjiye mu musigiti Masjid al-Munim akoresha umupanga mu kumenagura amadirisha, amatara n'amakamera y'uwo musigiti. Yagiriza kandi ko yashize ibice by'ingurube isanzwe ziririjwe mu idini rya Islam mbere y'uwo musigiti. Ihagarikwa rya Wolf rije mu gihe ibitero ku misigiti byiyongeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Muri ko mwumviriza radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mu Burundi mudukurikirana kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Mu Rwanda tuvugira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri www.radioyacu.com. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC amakuru yo mu karere. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire w'igihugu cha Tanzania Augustin Mahiga ari mu gihugu cha Afrika y'Epfo kuvugana na President Jacob Zuma mu biganiro vy'amahoro mu Burundi byari bitegekanijwe imbere yaho kuba ejo ku munsi wa gatatu mu gisagara cha Arusha muri Tanzania. Mahiga avuga ko ivyo biganiro vyasibishijwe gushika hari ibindi bitangajwe yamarazoja mu gisagara cha Arusha ejo kuwa gatatu kumenyesha impande zegwa n'ibiganiro vy'amahoro mu Burundi kuvyerekeye isibishwa ry'ivyo biganiro. Ivyo mushikiranganje rero rw'imigenderanire wa Tanzania Augustin Mahiga yabitangarije service y'igiswahili y'Ijwi ry'Amerika. Ivyo bibaye inyuma yuko Leta y'u Burundi yari yatangaje ko itazoja muri ivyo biganiro. Kubindi twumvirize Eloge Wirikaneza.
Yishura ku bibazo by'amenyesha makuru bo ku radio y'igihugu, umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu yavuze ko gushika ubu Leta y'u Burundi itaremeranya n'umuhuza Museveni ku yindi tariki nshasha y'ibiganiro n'amatariki ya 6 na 15 kukwezi kwa mbere yagumya n'ugwanugwa. Joseph Bangurambon.
Aho byo byaravuye ngira nuko umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu yoba yarababwiye ati Leta y'u Burundi iri mwikonje gushika ku itariki 15. Abantu rero bashobora kuba barahereye aho bavuga bati niba Leta iri mwikonje gushika itariki 15 zo kwa mbere, ati kumbure ibiganiro bizosha biba itariki 16 cyangwa 16 birenge ibyo nimbira kwa aho byavuye. Icyo nzi cyo nuko atakintu barumvikana ku byerekeye tariki mshasha.
Umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu amenyesha ariko ko leta itanze ibiganiro namba mugabo nubwo biruko ngo hari ibintu tosabira ko na gato.
Nimvira ko leta y'Uburundi yabivuze neza yuko idashobora kwicarana n'abantu bafashe inzira y'ukugwana, inzira y'uguteza ingorane igihugu. Nimvira yuko leta y'Uburundi yabisiguye neza kandi ikurikiza resolution ya Conseil de Sécurité yavuze iti ibiganiro ni bibe mugabo ihajemo abantu bafise inforombi y'ukugwana.
Namwe mu mashyirahamwe yigenga yo mu gihugu hagati yemeza ko kuri uyu wa gatatu atazoje yarusha muri Tanzania akarorero na Kaone Lope Burundi umukuru waryo Njangwa Beko arasigura imvo zabitumye akanasigura ko ibidasigura na gato kwiryo shyirahamwe riri mu kwaha kwa leta.
Iyo mu biganiro hagize abavuga bati twebwe ntitugenda, no kuvuga yuko niyo ugiye ntacyugiye gukora kuko ntuvuga wenyene, ntiwivugana kandi ntiwiyumviriza. Nico gituma bonero pitashobora kugenda ntacyo yo bigiye gukora kugira ngo ugende mu rubanza ubwo ari gogose uratumegwa bwa mbere ho bonero pe Burundi ubaca yiyumvira ati iri muri mukwaha kwa leta. Ivyo nivyo abarundi bakunda kuvuga mugabo sivyo ko nirope Burundi iratumegwa hajya kuja mu biganiro n'ivyambe baraturungikira ubutumire nibindi bijanye n'ikiranga minsi bagaheza bakarungika n'uburyo n'amatike y'indege byo byose nta na kimwe cyakozwe nta na kimwe cyashikirijwe nta n'icyo umuhuza yabivuze ko
kuva hatangwa indyane inyuma yaho umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD utangiye Pierre Nkurunziza nk'umukandida mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora y'umwaka w'ibihumbi 2015 akanayatsinda batavuga rumwe na leta bayisokoyemwo. Ibiganiro bibera hanze y'Uburundi vyatunganijwe ya mbere mu muji wa Entebbe mu gihugu c'Ubuganda kuwa 28 Kigarama umwaka uheze. Umuhuza yatowe na karere mu biganiro bihuza Abarundi Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda yari yavuze ko ibiganiro bikurikira bizobera yarusha muri Tanzania ku itariki ya gatandatu uku kwezi kwa mbere, no kuvuga kuri uyu wa gatatu. Ico gisagara ca Arusha kirazwi muri kahise ku Burundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri amasezerano yiswe y'amahoro no kunywanisha Abarundi yatumye hahagarara intambara zari zimaze imyaka irenga 10 zibica bigacika. Ico gihe Abarundi basezeranye ko igihugu gitegerezwa gutunganywa muri politike imibano hanasubirwamwo itunganywa ry'inzego z'umutekano abahora mu migwi yagwanira mu ishamba basukirana n'abasirikare n'abajandarume ba leta baca bubaka igisirikare n'igipolisi bishasha. Eloje uri kaneza Bujumbura, ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Eloje uri kaneza. Tukivuga ku biganiro bigamije guhuza Abarundi abatavuga rumwe na leta bemeza ko nabo batari bwaronke ubutumire buvuye kumuhuza kugira ngo bazoje mu biganiro vyejo yarusha. Dr. Jean Minani wo mu nama y'igihugu Senared akaba na president w'umugambwe Frode Bunyakuri yavuze ko bidatangaje kubona leta y'u Burundi yanka kuja mu biganiro vyejo. Mu kiganiro na mugenzi wacu Eddie Gwema umushinga nawe Minani yatanguye yishura niba bari kuja mu biganiro vyejo.
Kwebwe mu nama y'igihugu na rede giriteka batubwiye tariki muza yitubwiye twa vyemeye ko tuzogendayo. Gushika ubu rero nta butumire bari bwa duhe twumvishe bivugwa yuko hariho abuba batanezero niyo tariki ngo tuzosuhurire kuganira, ariko nta muntu umwe aratubwiye ko ibyo biganiro bizoba cyangwa bitazoba. Ku bwacu rero n'uno munsi turaciteguye kugira ngo tugende muri ibyo biganiro igice cyo cyose batubwirira.
Ese kugira ngo muhaguruke ni ngombwa ko babanza kubagezaho ubutumire kugira ngo mugende?
Ego cyane, ni ngombwa ko badutumira kugira ngo tugende kuko batadutumiye twosanga ku muri ibintu byateguwe nabi kuko bari batubwiye ko tuzohurira Arusha. Ntibatubwiye Arusha ahariho tuzohurira kugira ngo dushobore kwitegura ngo tugende, ariko nuno munsi witubwira ejo twogenda.
Amakuru atugeraho ava i Bujumbura nuko leta y'u Burundi ivuga ko ititeguye kujya muri ibyo biganiro bizaba kuri uyu wa gatatu, ndetse ngo n'indi tariki iyariyo yose kuko kugeza ubu ngubu ngo nta tariki nyayo irumvikanwaho.
Ejo ni kitwazo cyabo bari Bujumbura, ntabwo bashaka ibiganiro, bose twese turabizi, abarundi bose barabizi, amakunga arabizi n'akareka arabizi, nuko baraje hariya Entebbe mu Bugande kwabaye guhatikirizwa ko kwabaye kwemezwa nabo ntabyo bashaka. Ariko ico no babwira twebwe tuzokwama tubabwira yuko ibyo ingufu bidakora ibi biyumvira ngo barafise ingufu nta ngufu nazice yizihari.
Akenshi leta ikomeje kuvuga ngo ntiyifuza kuganira n'abagerageje guhirika ubutegetsi. Icyo gihe iyo bavuze ibyo ngibyo nanone hari amakuru yasohotse uyu munsi mu kinyamakuru Radio France Internationale akurega ubwawe ngo hari umutwe w'inyeshyamba ushobora kuba watangije, hari icyo wabivugaho?
Ntanguye kwico cha nyuma nta mutwe w'inyeshamba jewe ndatanguza n'izina numvise ndajumvise uno munsi ngo witwa ipere Union des Forces Patriotiques Révolutionnaires. Uwo mutwe ntawe nzi niwe bwa mbere nabyumvise. Ibyo byose niyaba leta yumvikanye nabo baperereza muri Congo kugira ngo baze barakuramwo bamwe bamwe ngo ntibazoje mu biganiro barihenda. Noneho uganiraganira n'uwo badakundana n'uwo basize icyo bapfa ntaganira n'umugenzi wiwe. Nashaka kwibutsa ko igihe Petro Nkurunziza yazaganira ari muri Sende DFDD ko yari yarakiriwe yaciriwe urubanza rw'ugupfa, ariko twewe twavuze tuti ibyo nibyo tubwizwa kuganira. Niba bafise icyo batwagiriza nibaze bakivugira habona imbere y'abarundi, imbere y'aka karere, imbere ya Union Africaine, imbere ya ONU, imbere y'amakungu yose, bose bavuge bati aba bantu bagize nabi. Mbe icyo gicumo twaba twarakoze tuko twanse ko Nkurunziza honyanga amategeko, ko twanse ko Nkurunziza yongeza ikingo cya gatatu kandi atacu yamariye Burundi, umva yavuga gute ko ashobora kudutwara. Naze tubivugane nuko aziko atajambo bazorunka na gato imbere yacu nitwicara hamwe n'ubwoba bafise.
Ja Minani, ndagushimiye cyane kano kanyu duhaye.
Nanjye ndagushimiye cyane.
Urakoze cyane Digwema. Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda. Kuva kuri uyu wa kabiri, komisiyo y'igihugu y'amatora yatanguye kwakira ibyangombwa by'abifuza kwiyamamariza kuyobora uturere n'ivyegera vyabo. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora yabwijwe rya Amerika ko abipfuza kuba abayobozi b'uturere n'ivyegera vyabo bategerezwa kwitwaza imigambwe ya politike barimwo bariko bariyamamaza. Inkuru ya Sumta Kaboyi.
Abatangiye gutanga kandidatire zabo n'abashaka kwiyamamariza kuba abajyanama bahagarariye imirenge, abo ni nabo bazazamuka kugera ku turere bagatorwamo abayobozi abayobora uturere ndetse n'ababungirije. Iyi myanya yifuzwa na benshi. Abashaka kuzicara ku buyobozi bw'akarere basabwa kutitwaza imitwe ya politike barimo mu gihe basaba abaturage amajwi. Uyu ni Bwana Munyaneza Charire, umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora.
Guhera ku mukuru w'umudugudu ukageza ku rwego rw'umujyi wa Kigali, iyo myanya yose twavuze itorerwa, abantu batorwa ku giti cyabo, ntago batorwa bakurikije imitwe ya politiki bakomokamo. Nta mutwe wa politiki wamamaza umuntu wari wese, biranabujijwe mu mabwiriza n'amategeko tugenderaho. Abantu biyamamaza ku giti cyabo, hanyuma abaturage bakabatora bashingiye uko babazi n'uko babona n'ubushobozi bafite, hadashingiwe ku mitwe ya politiki bashobora kuba barimo.
Umuvugizi w'imitwe ya politiki yemewe mu Rwanda, Madamu Nyirahirwa Veneranda, ukomoka mu ishyaka rya PSD, yabwijwe rya Amerika ko nta muntu n'umwe uziyamamariza kwinjira mu nzego z'ibanze yitwaje ishyaka akomokamo. Gusa nubwo bitavugwa mu gihe cyo kwiyamamaza, uyu muyobozi asobanura ko mu ishyaka rye rya PSD abereye vice president wa kabiri, bari bafite mu bayobozi bagiye gucyura igihe ku mwanya wa bameya, meya umwe muri 30 bagize igihugu cyose, ndetse na ba vice meya batatu muri 90 bagize igihugu. Uyu muyobozi akavuga ko kugira umubare muto mu bayobozi b'inzego z'ibanze biterwa n'ingufu nke umutwe wa politiki uba warashyizeho mu gihe ukangurira abayoboke bawo kwiyamamariza iyi myanya. Nyuma y'amatora, buri mutwe wa politiki ubarura abayoboke bawo batsinze ku buyobozi bw'akarere, ndetse rimwe na rimwe ni nabo bakunze guhagararira amashyaka barimo muri izo nzego baba batorewemo. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora, Munyaneza, ashimangira ko ibiba nyuma y'amatora bitareba komisiyo y'igihugu y'amatora.
Iyo twebwe nta nubwo binatureba, twebwe tureba iri mu itegeko mu gihe cyo gutanga kandidatire no gutora. Nta muntu waza avuga ngo hagarare umutwe wa politiki ngo yamamaze n'umurwego rw'umutwe wa politiki ngo twemere kandidatire ye. anabikoze twamukuramo nubwo twaba twamaze kuyemeza. Biba rero nyuma y'amatora niba hari abagenda bakigaragaza ko bari mu mitwe ya politiki runaka, ibyo birebwa nanone n'inzego zibishinzwe zindi.
Ku ikubitiro abazatorwa mu nzego z'ibanze cyane cyane abayobozi kuva ku rwego rw'umudugudu kugeza no kubajyanama bazatorwamo abayobozi b'uturere n'ababungirije, bose bazatorwa n'abaturage. Abaturage baganire n'ijwi rya Amerika bagiye bagaragaza ibyifuzo bageze ku bayobozi bashya bagiye kuzabayobora mu minsi iri imbere. Murifuza ko abayobozi b'inzego zibanze babayobora babakorera ikigeranije n'ibyo wenda
abandi mutabasha kuhagera, ariko uzarebe umuhanda w'irukoma warapfuye. Ikindi amatara bamwe babona amatara abandi ntituyabone.
Abahatanira kuzitoza muri njyanama batangiye gutanga ibyangombwa basabwa kuva kuri wa kabiri tariki ya gatanu z'ukwa mbere bakazabisoza tariki ya 15 z'uku kwezi. Abifuza kuba abajyanama nta mashuri basabwa. Umuntu apfa gusa kuba ari umunyarwanda atarigeze akurikiranwaho ibyaha bituma akatirwa n'inkiko igifungo kirenza amezi atandatu. Gusa bifuza kuzamuka bakaba abayobozi b'uturere ndetse n'ababungirije babasabwa kuba baraminuje cyangwa barize amashuri atandatu aherekejwe n'uburambe bw'imyaka itanu mu nzego z'ubuyobozi. Abayobozi b'uturere n'ababungirije ndetse n'umuyobozi w'umujyi wa Kigali bose batorerwa manda y'imyaka itanu ishobora kongerwa inshuro imwe. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Kuri uno munsi kuwa kabiri, sentare nkuru ya gisirikare mu Rwanda yabandanije urubanza ubushikiriza manza bw'igisirikare bwagirizamwo Colonel Tom Byabagamba na bagenzi biwe ivyaha vyo gukwiragiza ibihuha bigenewe kwangisha abanyagihugu ubutegetsi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Umushinjacyaha wa gisirikare Captain Faustin Nzakamwita avuga ko abatanga buhamya batandukanye bemeza kuregwa yavuze amagambo ahantu hatandukanye mu bihe bitandukanye mu gihe yari mu gisirikare na nyuma yaho. Ko General Rusagarugo Leta yahagarikirwaga inkunga yavuze ko byaturutse ku mibanire mibi n'amahanga. Yavuze ko uyu mujenerali yakanguriraga abajenerali bagenzi be n'abakoroneri kumva radio itahuka ya RNC irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, ko yavugaga mu magambo y'icyongereza ngo our guy is finished, asobanura ko Perezida Kagame yarangiye, bityo ko bamwizera ntaho begamiye. Ubushinjacyaha buvuga ko General Rusagara yavuze ngo RNC is growing strong, bivuze ko ari yifite ingufu, ko Perezida Kagame ari umunyagitugu ategeka igihugu uko yishakiye. U Rwanda ari igihugu kiri mu kavuyo, banana republic, kandi ko ari leta ihoza ijisho ku baturage. Yavuze ko ibi n'ibindi yabivugiraga mu tubari no mu manama y'ubukwe. Yakomeje ashinja General Rusagara ko yavuze ko Perezida Kagame yateje abanyarwanda ibibazo ubwo yategekaga gukata imishahara y'abakozi ijya mu kigega Agaciro Development Fund nyuma yo guhagarika inkunga. Ubushinjacyaha buvuga ko kuburegwa yarabibwiraga abasirikare bakomeye umuto yari afite ipeti rya koloneli byashoboraga guteza imvururu. Yiregura kuri ibi byose General Frank Rusagara yabihakanye. Yavuze ko byinshi ashinjwa ko yari akiri mu gisirikare mu kwezi kwa karindwi 2013 atari byo. Yavuze ko mu mpera z'ukwezi kwa kane 2013 aribwo yavuye mu Bwongereza aza mu Rwanda, asubirayo mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu ku buryo ukwezi kwa karindwi yakumaze mu Bwongereza n'umuryango. Mbere y'uko atabwa muri yombi, General Rusagara yabwiye urukiko ko ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa munani 2014 yahamagawe na General Jacques Nziza mu biro amutera ubwoba, amubwira ko agomba guhindura imyitwarire. Muri bimwe baganiriye ngo General Rusagara yabwiye General Nziza ko badahuje akazi kuko ari umusivile, ku ikibazo yagira yagishyikiriza polisi. General Nziza ahita amusohora igitaraganya mu biro. Yongeye kubwira umucamanza uhagarariye iburanisha mushya Major Charles Madudu ko yafashwe binyuranije n'amategeko afungwa ku buryo na n'ubu atazi n'impamvu n'ingingo umucamanza atatinzeho kuko yafashwe icyemezo. General Rusagara yabwiye umucamanza ko umutangabuhamya wa mbere yamushinje ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa munani 2014 amaze iminsi itandatu afunze. Ku ikubitiro ubuhamya bwa Captain David Kawe yatanze ku itariki ya 19 atarafungwa, yemeje ko nta na rimwe yigeze yumva General Rusagara anenga politiki ya Leta y'u Rwanda. Ibazwa ryakurikiye yarafunze, ariko Captain David Kabuye nawe yemeje nk'uko bigaragara mu kirego cy'ubushinjacyaha ko General Rusagara yakunze kuvuga amagambo anenga ubutegetsi bwa Perezida Kagame. Ibi kuri General Rusagara, ijambo ry'umugabo ni irya mbere rya kabiri riba atari ryo. We n'ubwunganizi basabye kuko kwivuguruza kwa Captain David Kabuye kutahabwa agaciro. Ubushinjacyaha buvuga ko ikimenyetso kivuguruzwa n'ikindi, kuko ibikubiye mu byavuzwe na Captain David Kabuye bihura neza n'iby'abandi batangabuhamya bashinja General Rusagara. Bazamuye ibinyamakuru bisohoka hano mu Rwanda, Ishema na The East African mu cyumba cy'iburanisha byanditse ko Captain David Kabuye yavuze ko yafunzwe azira ko yanze gushinja General Frank Rusagara, basaba ko byaba bimwe mu bimenyetso. Abandi batangabuhamya b'ubushinjacyaha bavuzweho kuri uyu wa kabiri ni Colonel Murisa, Colonel Jire Rutarembara na General Rutatina. Bose barahuriza ku magambo amwe agize ibyaha General Rusagara burana n'ubushinjacyaha bwa gisirikare. Kumutangabuhamya General Rutatina mu munyandiko yakoreshejwe yemeza ko ibyo yumvise kuri General Rusagara yabikomoye kuri Colonel Jire Rutaremara. Gusa kongeraho ko n'ubusanzwe General Rusagara yamye apinga leta y'u Rwanda. Na magambure gwavuga kwa tuba kafatiye kubundara ribonye yamaze mu ngabo z'u Rwanda yavuze ko aburana kandi urubanza rusa n'urwarangiye naho kuri Colonel Rutaremara we uregwa ntiyumva icyamuteye kumuvugaho amagambo amushinja ibyaha afatiye ku mibanire myiza bari basanganywe hagati yabo mu miryango ndetse no mu kazi kubirego byo gupinga gahunda za leta y'u Rwanda nkandi umunyarwanda General Rusagara yabwiye umucamanza ko yitabiriye gahunda mu bihe bitandukanye kandi mu mpande zitandukanye z'igihugu ku kigega gaciro Development Fund yavuze ko yatanzemo miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda kandi ko abamushinja kuyamaganira kureba tamurushije ubwitange bityo ko atashoboraga gusubira inyuma ngo akangurire rubanda bangisha izo gahunda ubushinjacyaha ariko bwamubwiye ko gutanga amafaranga ntaho bihurira no kuba yemera gahunda ubwayo yumvikanye mu rukiko avuga ko ibirego byose ashinjwa bishingiye kubo mu muryango we babarizwa muri RNC kandi ko nabamwe mu batangaho hamwe y'ubushinjacyaha bafitemo babo ariko ko basa n'ababyirengagiza mu kumushinja ibyaha Kubashinjwa ko yashishikarije bagenzi be kumva radio itahuka Maître Celestin Buhuru umwunganira arasanga nta bimenyetso simusiga kandi ko byaranabayeho kumva radio ubwabyo nta cyaha kirimo Brigadier General Frank Rusagara wasezerwe mu ngabo mu mwaka w'2013 na Colonel Tom Byabagamba wahoza kuri itsinda ry'abasirikare barinda umukuru w'igihugu Paul Kagame baraburana ibyaha byo gukwirakwiza impuha zangisha rubanda ubutegetsi batawe muri yombi mu kwezi kwa munani 2014 Iburanisha rirakomeza kuri uyu wa gatatu. Eka kabagira ubusa ijwi rya Amerika I Kigali.
Mukanya turasozera ibiganiro byacu ndabona kakanya ariko imbere yaho reka tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije. Umushikiranganje jeje gukwivuna abanse bigihugu cyo Buhindi yatangaje no musiko wa kabiri ko abagwanyi batandatu bishwe inyuma y'igitero mu kibanza ca gisirikare mu buraruko bw'igihugu. Avuga ko igikorwa kimaze iminsi itari mike cyo gutuza abagwanyi muri ico kibanza kibandanye abantu bitwaje ibigwanisho batanguye igitero mu kibanza cha gisirikare mu gisagara cha Pathankot hafi y'urubibe n'igihugu cha Pakistani ku munsi wa gatandatu igitero kimaze guhitana inteko zijeje umutekano indwi ku yindi nkuru twababwiye ko president w'igihugu cyo Bufaransa François Hollande yatanguje uno munsi wa kabiri indwi yo kwibuka ibitero by'intagondwa z'abayisilamu mu gisagara cha Paris bivyatanguranye n'igitero cagizwe ku kinyamakuru gisohoka ku indwi tashe Charlie Hebdo no ku gipolisi haraheze umwaka igitero cahitanye ubuzima bw'abantu 17 ibitero vyo ku itariki indwi z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2015 vyabaye intango y'ibitero bitari bike by'intagondwa z'abayisilamu mu Bufaransa birimo ibitero vyagizwe ku itariki 13 z'ukwezi kwa 11 mu gisagara cha Paris vyahitanye abantu 130
Ahandi naho muri leta zunze ubumwe za Amerika umugwi w'abanyagihugu bitwaje ibigwanisho bafashe inyubako ya leta muri leta ya Oregon muri hano muri leta zunze ubumwe za Amerika kuva ku munsi wa gatandatu umugwi utangaza ko witeguriye kuguma muri iyo nyubako umukuru w'uyu mugwi asaba irekugwa ry'aborozi babiri bongerejwe ibihano mu munyororo kubera baturiye amashamba ya leta umukuru w'uyu mugwi yongera gasaba ko aborozi basubizwa amatongo batwawe na leta Dwayne Hammond umuhungu n'umuhungu wiwe Steven baremera ko rebo baturiye ayo matongo ya leta ariko ko babikoze mu gihe bariko baraturira amatongo yabo bagerageza kwirukana ibi koko vyari biri muri yo ha mu muriro uca ugana uja mu matongo ya leta Dwight avuga ati ntivyumvikana ko noja mu munyororo imyaka 5 kubera naturiye amahektari 51
Igisirikare cha Israel chatangaje ko umunya Palestina yasogose n'imbuga itumusirikare b'igihugu cha Israel no munsi kwa kabiri mu ntara ya Cisjordania imbere yuko araswa n'inteko z'igihugu cha Israel. Njuti mwese mukunda radio y'u Amerika ibiganiro byo muri aka kanya bigarukiye aha tuboneyeho akanya ko gushimira Engineers Bay yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatu Alimas Kalala yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri micro mwari kumwe na Fiden Yongabo
na Oriane Tangishaka turabashimiye mugira umugoroba mwiza naho ubutaha
This program has come to you from the Voice of America, Washington.